Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yikwashikiriza igihano za radio mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muramutse nshuti mwese muduteze amatwi, uyu munsi ni ku wa mbere itariki 13 y'ukwezi kwa mbere mwaka 2022 muri kumwe na Frederic Undikije. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije mu Rwanda REMA cyatangaje ko inyuma yo gukuraho inyubako z'abanyagihugu zubatswe mu bishinga, ubu naho ari igihe cyo gukuraho inyubako za leta hamwe n'iz'abigenga.
So mu by'ukuri ntago kuvana ibikorwa bya mu bishanga bireba umuturage gusa, ni ibikorwa byose harimo n'ibyo bya leta, harimo n'abandi babikoresha.
Uyo ni Colette Ruhamya, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe ibidukikije mu Rwanda. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye urupfu rw'umunyekongo yaba muri teritwari ya Fizi mu buseruko bwa Kongo, yafatwa nk'imana y'abanyagihugu yitabye umuremyi. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyiza Mbigirimana. Muramutse neza Aloyiza.
Urakoze Frederic. Tu yahere mu karere k'ibiyaga binini, abarwanyi bashingiye ku idini rya Kiisilamu barisha abasirikare ba leta 30 bakomeretsa abandi 70 mu gutana mu mitwe kwabaye mu ndwi iheze mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byashikirijwe n'abategetsi ba gisirikare. Major Hake Make Hazukai wo mu gisirikare cha leta ya Kongo yashikirije ku munsi wa gatandatu ko iyo mirwano yabaye ku munsi wa kane yabahuje n'umuhari Allied Democratic Forces ADF mfunyafunyo y'Icyongereza mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Igisirikare cha Kongo carigaruriye icyicaro cha ADF muri iyo mirwano yabereye i Madina, cyongera cica baroberi 40 harimo n'indongozi zabo, nk'uko Hazukai yabishikirije. Igisirikare cyatanguye guhiga abarwanyi ba ADF mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Abarwanyi bagirizwa kuba bamaze kwica abantu barenga 1000 mu ntara ya Beni kuva mu mwaka w'2014. Umukuru wa leta ya Libya yavuye mu mwumvikano kandi yemewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Fayez al-Sarraj hamwe na mukeba wiwe Khalifa Haftar bitezwe gusinya amasezerano yo guhagarika intambara i Moscow mu Burusiya kuri uyu munsi wa mbere, nk'uko byashikirijwe n'umwe mu bategetsi ba Libya. Izo mpande zose zibiri zari zimaze kumvikana ku guhagarika intambara kuva kuri uyu wa w'Imana kugira iyo mirwano imaze amezi 9 ihagarare. Leta ya Tripoli kuva mu kwezi kwa kane yari maze igihe isugirejwe n'inteko ziyobowe na Khalifa Haftar, uwo ku itariki 6 z'uku kwezi kwa mbere yigaruriye igisagara cya Sirte. Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin na mugenzi we wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan bariko barafasha izo mpande zibiri bamaze indwi yose basaba ako gahengwe. Muri Afrika kandi umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed ejo ku munsi w'Imana yasabye perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa kubumvikanisha na Misiri mu matati bafitaniye y'urugomero rwubatswe ku ruzi Blue Nile. Imigenderanire hagati y'ibyo bihugu yatanguye gutosekara kuva mu mwaka w'2011, Ethiopia itanguye kubaka ugo rugomero rw'umuyaga nkuba kuko Misiri izeye uburaro n'uburamuko kuri ayo mazi y'urwo ruzi. Abiy yitabaje Ramaphosa mu kubahuza kuko ngo ariwe agiye gusubirira Misiri mu burongozi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri uku kwezi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Imyiyerekano yamiriza ubutegetsi bwa Irani yarongeye kuba mu ijoro ryo kuri uyu munsi w'Imana bucari ku wa mbere, ku nshuro ya kabiri yiyamiriza igisirikare. Ubwa mbere cyahakanye mu nyuma kiremera ko cyarashe indege ya gisirikare ya Ukraine ahafuye ingenzi zose 176 zari muri yo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagabishije Irani kutarwanya abo bantu bari mu myiyerekano. Umushikiranganji wa Irani ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mohamed Javad Zarif yashikirije ko afise umubabaro kandi asabye imbabazi kuva iyo ndege yarashwe. Iyo ndege yakorotse ku munsi wa gatatu, ariko Irani yagiye kwemera ko ariyo yayirashe kumusi waga tandatu. Abasirikare ba leta ya Irake barakomeretse cyo kumusi w'Imana nyuma y'igitero cya rokete ku kambi iri mu buraruko bw'umurwa mukuru Baghdad nkuko byashikirijwe n'igisirikare cya Irake cyo kumusi w'Imana. Izo rokete zatewe ku kambi ya Balade iri ku birometero 180 mu buraruko bwa Baghdad. Abategetsi b'igisirikare cya Leta Zunze za Amerika babwijwe rya Amerika ko atamusirikare wa Amerika yari muri iyo kambi ico gihe. Ariko umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo yavuze ko naho atamusirikare wa Amerika yahagiriye ikibazo, leta Irak ikwiye gukurikirana ababikoze kandi ikabashengeza. Nta muhari n'umwe uriyitirira ico gitero.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igitero cy'intagondwa ku munsi ku kambi y'igisirikare ni mu burengero bw'igihugu cya Nigeria haraheze iminsi ine cyahitanye abasirikare 89 nk'uko ibitigiri bishasha byashikirijwe na leta ya Nigeri yabishikirije ku munsi w'Imana ejo. Leta yashinze iminsi itatu yo kugandarira abo basirikare basize ubuzima muri ico gitero muri Niger. Ibiharuro vya mbere kuri ico gitero cyo ku munsi wa kane byatangajwe byatanga abasirikare 25 bahasize ubuzima, ariko ubu naho leta yemera ko abashika 89 aribo bafuye.
Urakoze ya Louise kumakuru heje kudushikiriza. Tubibutse nshuti mwese ko mukomora bandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda inkuzo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Nyuma yo gukuraho inyubakwa z'abanyagihugu zubatswe mu bishanga, leta y'u Rwanda yaratangaje ko ubu naho ari igihe cyo gukuraho inyubakwa zayo nazo ziri mu bishanga. Inkuru ya Asumta Kabuyi, umenyesha bakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize nibwo hagiye humvikana hirya no hino iy'umurwo ry'abaturage bari batuye mu bishanga. Iki gikorwa n'ubu hari aho kitararangira hirya no hino mu mirenge igize umujyi wa Kigali. Kuri ubu kwimura abaturage bisa n'ibigenda bigana ku musozo, hakaba hatahiwe kwimuka inyubako za leta n'iz'abikorera ku giti cyabo nazo zari zubatswe mu bishanga. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije REMA Engineer Colette Ruhamya yabwiye Ijwi rya Amerika ko gukuraho inyubako ziri mu gishanga bitareba abaturage gusa.
Ntagaribwo bya leta gusa, hari bya leta, hari bya bikorera, hari ibintu bitandukanye, ariko ibya leta byo umurongo ufite bimwe byanavuyemo orede. So ibikorwa biri bisigaye ingana nkeya nizo zikikorerwa roadmap uko zigomba kuko turimo hari abatangiye kubaka aho bazimukira ni iminsi mike gusa bari buhabwe, ariko bakaba bimutse. Hanyuma n'abandi bakenera za compensation evaluation yatangiye umunsi kubibara byose bakabiha agaciro, ariko abantu bakavamo. Nimba tuvuga nka rege ikaba yari ifite ahandi ikorera, ni ukwiranda bagashaka ahandi baba babyimuriye aho bishoboka. Aho bidashoboka ubwo nyine ni ugushaka indi nzu. Hari n'ahandi hari amashuri, ubwo nk'ibyo by'amashuri turakorana na Minisiteri y'Uburezi kureba n'iminsi bahabwa. So mu by'ukuri ntago kuvana ibikorwa bya mu bishanga bireba umuturage gusa, ni ibikorwa byose harimo n'ibyo bya leta, harimo n'abandi bikoresha.
Engineer Ruhamya uyobora REMA avuga ko gusenya inyubako zose za leta zikava mu bishanga birimo gukorwa muri iki gihe bitanga icyizere ko nta muntu n'umwe uzongera kwigabiza ibishanga abyangiza.
Turizera rero ko ibi bintu byatangiye n'ukuntu bya bimeze naho bigana umurongo byahawe, turibaza ko noneho ibintu byo kuba mu bishanga rwose no kubakamo birangira. N'impamvu yindi yatumaga ndetse bigenda byiyongera nuko nyine twabivugaga abantu umwe ejo yakwimuka undi wo iruhande atakwimuka ejo wahumye nawe akagarukamo cyangwa agashyiramo ikindi gikorwa ati nubwo ntatuyemo ariko kashyiremo akaduka. So ibyo rero kuko atazababona n'inzu iruhande rwe yindi iri ikora, ndibaza ko ntawe uzatumika kugarukamo. Ikindi naho abantu wasangaga n'ibyangombwa bitangwa n'abakozi bandi b'inzego zibanze ugasanga babishyizemo bahaye umuntu akangombwa iruhande, n'ibyo byangombwa biriho birasesengurwa.
Umuyobozi wa REMA Madamu Colette Ruhamya asobanura ko ibi bishanga nibimara kuboneka byose bazabitunganya hakurikijwe igishushanyo.
Ibyo rero bizatugayidinga ni gute ibyo bishanga bizakoreshwa. Hari ibigenewe conservation bire kuko biri kubera function z'igishanga kamaro k'ibishanga kugira ngo kabungwe bungwe hari aho usanga abantu bashobora kuhakura jardin nziza abantu bakasura hakaba green space hari ibindi bizakoreshwa nabyo bishobora no guhingwa n'ibindi tuzagendera kuri iyo master plan ariko wenda mu buryo bwihuse none aha mwanyu byose bitarakorwa byatunganywa bisanzwe bitanahenze dukoresheje uburyo dushoboye
Eto sobanura ko abantu bimwe mu bishanga bari basanzwe bafite ibyangombwa byatanzwe n'abafitiye ubushobozi bashobora kuzahabwa ingurane nubwo nta gihe kizwi cyatanzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2019 nibwo umujyi wa Kigali washyize imbaraga mu gukuraho ibikorwa biherereye mu bishanga hirindwa ingaruka byagira ku baturage bamwe mu bimwe muri ibyo bishanga mu buryo bwo gukiza abaturage bashoboraga guhitanwa n'imvura nyinshi yaguye muri iyi minsi mu mujyi wa Kigali habarurwa ibikorwa bisaga 77 birimo inzu ibikorwa by'ubucuruzi n'inganda biri mu bishanga byo mu mujyi wa Kigali inzu zimaze kuvanwaho zirenze 3500 leta ikabivuga ko n'ibindi bikorwa byose bigomba kuba byavuyeho mu gihe cya vuba kugira ngo ibishanga byongere gusubirana Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva mwe muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255 293 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 995 85 ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Murundi naho leta yarafashe amatungo yose ikigo Maison Shalom ari mu ntara ya Ruyigi isohora n'abana b'imfuvyi bashika kuri 20 bari bakiba muri ico kigo cashinzwe n'umufasoni Margarite Barankitse ubu cimuriwe mu Rwanda kubera uwagishinze yahunze igihugu leta isigura ko yafashe amatungo yiwagirizwa kuba afise uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi yahatswe kuba mu mwaka wa 2015 Yani kigo yabwiye ijwi rya Amerika ko bibabaje kubona imfuvyi atacu zizira zisohorwa n'inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru hari ikigali mu Rwanda
amakuru dukura mu ntara ya Ruyigi akemezwa n'ikigo Maison Shalom citaho imfuvyi kuva ku munsi wa kane gushika kuri uyu wa gatanu buramatari w'iyo ntara ari kumwe n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika mu Ruyigi abajejwe igipolisi n'iperereza bagiye gufata amatungo yose y'ico kigo ari ku mugwa mukuru wa Ruyigi amazu yafashwe agizwe n'ibitaro irerero ry'abana b'imfuvyi n'abafise ubumuga bwo mu mutwe amashure microfinance atanga ingurane imirima amararo y'ibitungwa n'ibindi abo bana barasohowe inyubakwa nazo zishigwa ko amagufuri ibikoresho birimwo imodoka navyo bijanwa kubikwa ku biro bya centre nkuru ya Ruyigi ubu abo bana b'imfuvyi barenga 20 bakiriwe n'imiryango itandukanye ku mugwa mukuru wa Ruyigi ubuyobozi bw'intara ya Ruyigi busegura ko hafashwe amatungo y'umuntu ari ku rutonde rw'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 uwo nawe n'umufasoni Margarite Barankitse yashinze icyo kigo Barankitse aterivyatsi iyo nyifato
bunonyi ubuzima bw'abantu gusenyura ibintu n'ivyari vya leta vyari vy'abanyagihugu abana b'imfuvyi bari bafashijwe n'umutima mwiza w'abantu ukaza kubangaza mu nzu utabubakiye mu itongo litari n'iki wawe ukababuza no guca igitoke none ni Maison Shalom yagize iki ivyo bicumuro kwitiranya Margarita Barankitse n'ishira hamwe Maison Shalom biratandukanye kuko ishira hamwe Maison Shalom yaraba agateka k'abo bantu none abo bana n'abandi n'abigihugu ni bahana buhana Margarita Barankitse barambanye nibyo narangaye none wucawangaza n'abana biwawe muko bajya abanerega barabana b'igihugu
barankitse ahamagarira bahora bafashwa n'izo nyubakwa nk'amashuri n'ibitaro ko ari bo bokwitwara hamwe n'amashyirahamwe yigenga harani ya gateka kazi na muntu wewe wavuga ko ivyo ari vya bihanwa na sentere muzamakungu mpana vyaha CPI
ico nico bita crime contre l'humanité ivyo o nibaza ko ari ya sentare muzamakungu igwanya ubwicanyi witwarire intwaro y'abantu ubitwarira kwandeganu urabona baje baragira gukebuke abarundi banuma hanyuma ugasanga igihugu mengo cubarawe ko n'ubupfu abantu kamengo tugenda turi biziga hanyuma tukanuma ejo bagacurura mu muntu tukanuma ejo ugasanga imibyimba tukanuma bakaguma vangu ibararira gu nayo byaguye kuva kera abantu basemerera
uwo mufasoni ari ku rutonde rw'abarungikiwe imitahe mpuzamakungu kubera ibyaha leta y'u Burundi ibagiriza ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 abo mbere n'abarankitse arimwo barahamagawe kubo kwitaba ubutungane i Bujumbura mu ntango z'ukwezi kuza namubaje nimba zo kwitaba canke akarungika umushingwa manza kugira ngo azushikirize nico yita ihohoterwa ryakorewe abo yarareze
sinita umutayari ikibije nagiri ya ugo ni yita umitaye tuzomu siya hanu munu yuba yigira mweranda ikintu kibi jewe na maragashita barangitza atari chiza nagiri ye bajabanu nijichide wadaragizi virabuba kibi ta narabagiri ya mashuri narabagiri ye banki ngo ingwe igutwara igitungwa ikagutanga gukuraka
kuva mu mwaka w'2015 ico kigomezo Shalom cimuriwe mu Rwanda ubugifasha impunzi z'abarundi cyane cyane kwiga no gukora imigambi mito mito yo kwiteza imbere cye Clavin Inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika address ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Mwenye kongo ya rita imana ilazgui kuizina ya Boulanger Alimasi Tata Wahisele Lwa ya rafise ichicharo muri territoire ya Fizi ya litafze umuremi ahitanywe n'ingwara yaramaranye igihe kirekire bamwe mu bayobozi b'itorero ya Malikia wa Bubembe baba mu ntara ya Kivu yepfo bavuga ko bazotora indi mana yo kumusubirira ni inkuru y'umumenyesha makuru y'u Amerika Vedaste Ngabo hari ibuvira mu buseruko bwa Kongo
Mimi naitwa Tata wa Iselelwa mtu Mungu kwe Roho Mtakatifu
hije no hino mu Uvira na Baraka Urupfu rw'Imana izwi ku izina rya Bulanga Master Tao Isererwa waguye mu gihugu cya Kenya aho yaramaze iminsi yivuriza indwara y'umutima agwatunguye abantu benshi kuko bamwe ndibumva ubugimana yapfa abandi nabo barimo abayoboke biwe babarizwa mu itorero rya Marikia Bubembe bavuga yuko ari umubiri wapfuye kuko roho y'iyo mana yimukiye mu mitima yabo Nebukadima ashinzwe iby'umwuka muri iri torero rya Marikia Bubembe kimwe n'abandi bayoboke b'Imana aho twabasanze mu kiriyo ku itorero rya Marikia Bubembe riri mu gihe w'Uvira bambaye imyenda icyatsi n'ingofero z'umukara n'ifoto ya Bulange ku mitima ahamya yuko iyi mana yimukiye mu mitima yabo
tuwaga ya kwamba nakwambia dunia ya kwamba
yaradusezeye abwira isi yuko azimuka kubwa umubiri ariko roho yiwe izoraho turabizi ko twebwe mu Marikia Bubembe ko Tata wa Iselelwa ari mu mitima yacu tiyapfuye kuko ronti igipfu ndani yetu Etienne Mberabagabo n'umuturage wo mu mujyi wa Baraka aho batsikicaro gikuru cy'itorero rya Marikia wa Bubembe Bulanga Alimasi Tata wa Iselelwa yarabereye Imana no wamye yuko batunguye n'uru rupfu rw'uyu mugabo witaga Imana
kuzifatira no Baraka abaturage ba Baraka byatuguye hejuru kubona Imana yapfuye ndetse bamwe mu bayoboke biriwe batangaye cyane batangaye kubona Imana yabo yarapfuye ku munsi w'ejo n'abaturage bose rusange byabaguye hejuru bari bazi kuko iyo Imana yapfuye ariko uyu munsi ni umunsi bagakoma munwa kabisa abantu bose bikoreye amaboko abayoboke biwe ndibo bigosa cyane cyane ukunda imana yabo yapfuye ariko abaturage yabaye indirimbo n'abantu bose bakomeza kubishima hejuru ngo yatese imana yanyu yapfuye ubwo se izazuka ryari cyangwa se hari ikindi kigombo cyayo muteganya ko ari nzayishimbo.
Uyu muturage w'umukongomani uvuga muri teritwari ya Fizi witaga Imana wari umaze imyaka 36 asengwa na bamwe mu baturage bo muri Congo, i Burundi ndetse no muri Tanzania. Bamwe mu bamusengaga bamya yuko yari ibisubizo mu byifuzo byabo. Nsabimana Anwarita, tariki ya mbere y'ukwezi k'umunani umwaka w'2018 twahuriye mu mujyi wa Baraka iwe n'abandi Barundi baje gusengera Imana yari ayipfuye.
Ndamusenze icyo ngombye cyose, ndamusenze arakimbere.
Ako se wenda umva nakusenga umuntu?
Umuntu nsi nosenga igikoko cyane igihe. Na Yesu yari umuntu.
Wewe ntubona kusenga umuntu w'umukongomani?
N'umukongomani Imana yaramwinjiyemo abimana. None Imana yo kwinjira mu mbene.
Nibyo bitangaza yabamaze kugukorera kuva watangiye kumwemera.
Aho natanguriye kumwemera ubu nta muroza nkurapi. Ubu naho misumu ndarirya ikaba vitamine wanje. Ikintu cyose ndamusabye arambera.
Chalumba Ibanda ni umunyamabanga w'itorero rya Marikiya Ububembe, avuga yuko nyuma yo gushingura Imana yabo abakuru 24 bahoraga bakorana na Bulange Tata wa Isererwa bazajya mu musozi wa Bieze uri Baraka bamara iminsi 3 basenga. Nyuma baze kwitora muzasimbura Bulange, mwamenye yuko Bulange Alimasi Tata wa Isererwa wavugaga ko ari Imana y'umwirabura ya mbere nyuma ya Musa na Yesu bamubanjirije. Apfuye afite imyaka 68, akaba asize abagore babiri n'abana 10. Bazasenga bo ku bwijwi rya Amerika uvira mu ntara y'Kivuye.
Tuyutse nshuti mwese ko mikomura abandanye kumiriza radio y'Ijwi rya Amerika isamiranye nayo Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Unaho nkuko mubimenyereye n'umwanya w'amakuru yerekeye inkino zabaye mu mpera zindwi mu Burundi mu Rwanda. Reka tuyatangurire mu Rwanda n'umugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino yari igeze ku munsi wayo wa 17 kwa gatanu kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ikipe ya Police FC yanganyije na Musanze FC igitego kimwe kuri kimwe. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino itatu. Ikipe ya Gicumbi FC yatsinze AS Muhanga igitego kimwe ku busa kuri stade ya Muhanga. Kuri stade Muganda i Rubavu, Marine FC yatsinze Gasogi United ibitego bibiri ku busa. Ikipe ya AS Kigali yanganyije na Lyon Sport ubusa ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Umutoza wa AS Kigali Eric Nshimiyimana avuga ko atari yiteze ko umukino urangira nta gitego kibonetse, ariko ngo ni mahire kuba ikipe itagitsindwa mu buryo bworoshye.
Urebye kuri match kuntu yari imeze, okazio twabonye hariho deze kazi ubonye ko ari z'ibitego, ntabwo yari kurangira ari 0-0 uko nabibonye, kuko ari deze kazi ubona hariho kuataka no kubona ibitego biba bitandukanye. Twe ntabwo twatatse cyane, ariko twabonye desperation de but zigera kuri enye uko nazibaze, yandi ubwo bwababaza igitego ariko ntibyakunze. Ntabwo yari kurangira ari 0-0 ariko nuko cyangwa umwe ni ukureba ikipe ukuntu imeze n'ukuntu twari tumeze paraporo ukuntu twari tumeze mbere, twarankesaga cyane ariko safe de match tankesa gisiye no kureba ukuntu twaramfusa izo occasion tubonye. Niba bisaba kubona occasion esheshatu icumi ebyiri ugatsinda imwe biba birangiye, nibaza ko aribyo icyo twabuze. Reka turebe ukuntu twakomeza kuramfusa, turebe ko izo occasion tuzaba tuzibyaza umusaruro.
Ku ruhande rwa Rayon Sports, umutoza Alain Kirasa arasobanura impamvu ahitamo kwinjiza rutahizamu Ernest Sugira mu gice cya kabiri.
Nuko fizikma ataramera neza kugira ngo tumutangize ekipe iba ifite ritme, abakinnyi baba bari a zero, ariko muri deuxième partie ekipe adverse cyangwa se natwe tuba turi ambese ho gato kuko ama effort fizika wa yakoze, niyo mpamvu mushira muri deuxième partie. Nibyo nari nasabye na mbere, mwabonye ko ataraba fit ijana ku ijana, buramusaba igihe kandi ndabizi ko mu minsi iri imbere azabikora.
Ejo ku cyumweru habaye imikino ine. APR FC yatsinze Bugesera FC ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Kuri stade Huye i Butare, Mukura Victory Sport yanyagiye Sunrise ibitego bine kuri kimwe. Ikipe ya Heroes yatsinze Etincelles FC igitego kimwe ku busa kuri stade Muganda i Rubavu. Kuri stade Zola Mitie ku Mumena, ikipe ya Espoir FC yatsinze Kivu Sport igitego kimwe ku busa. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa 14 wa shampiyona, ikipe iri ku isonga ni APR FC ifite amanota 41. Ku mwanya wa kabiri hari Rayon Sport ifite 35, Police FC ikurikiraho ku mwanya wa gatatu na amanota 38. Ikipe ya kane ni Mukura Victory Sport ifite amanota 28, Kivu Sport ni ya gatanu na amanota 23. Ikipe ya gatandatu ni Bugesera ifite nayo 23, AS Muhanga nayo ifite 23 ikaza ari ya karindwi. Ikipe ya munani ni Marine FC nayo ifite amanota 23, ikipe ya cyenda ni Etincelles FC na amanota 21. Ku mwanya wa cumi turahasanga Sunrise ifite amanota 20, Gasogi United ni ya 11 na amanota 19. Ikipe ya 12 ni AS Kigali ifite 19 nayo, Musanze FC iza ku mwanya wa 13 ikagira amanota 16. Ikipe ya 14 ni Espoir FC na manota 15. Ku mwanya wa 15 hari Gicumbi FC ifite manota 12, naho ya 16 ari nayo ya nyuma ni Heroes FC ifite manota 11. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Unao dukwite Murundi yaho inyuma indwi ya 17 mihiganwa y'umupira maguru umurwi wa Musongati aliwo ukiri mu kibanza ca mbere, naho Ngozi City yoyo ikaba iri mu kibanza ca nyuma. Amatati nayo ari mu ishyirahamwe rya basketball mu Burundi niyo atumye kugiza uno munsi abakinnyi bogiye guserukira Burundi mu nkino z'akarere ka gatanu batarava mu Burundi mu gihiganwa rizotangura kuri uyu wa kabiri. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Kuruna w'Imana niho ihiganwa ry'uBurundi mu mupira w'amaguru ryasoze indwi igiri ya 17 hagati ya Interstar na Atletico Academy imigwi yose y'Bujumbura. Interstar niyo yatahukanye insinzi y'ibitsindo bibiri ku busa. Welo asanze amenyereza umugwa Interstar arashima kubona amaze inkino zibiri adatsindwa, kandi akaba yizera ko agiye kubandanya akosora amakosa yo mu minsi iheze na kare Atletico ngo ntiyari yoroshe.
Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza mechi salama. Unajua kila timu ikipata
dushimiye Imana kubona urukino ruheze turonse amanota 3. Umugwi wose uronse amanota n'umunezero. Hasigaye kwitegurira urukino rukurikira. Umugwi twahiganwa wari ukomeye, twabaciye mu gihahumye kubera basamaye. Ku bwanjye mbona ko turiko turakora ibishoboka byose tugakosora ibyagiye biratugora mu kahise ntivyongere kudushikira.
Mimi ni kwamba tunajitahidi ili tuone yambaye alipitaga asijirudi tena.
Nayo muri Atletico n'umubabaro ntangere umenyereza uwo mugwi amenyesha ko bakoze amakosa menshi akabavira mu gutsindwa, akamenyesha ko abakinyi biraye.
Turababaye cyane kuko nzaba twiteze ko ushobora gutsinda ibitego bibiri bivanye n'ingeri twese twateguye match. Bo match ubundi bwo itegurwa bivanye na ikipe ugiye gukina, twari twagaje gutegura ikipe bivanye n'ungene twari tuziye interesare, uretse ko just amakosa mato mato mugabo yatinza akaba manini bivanye ko bivanye n'ibitego bacye bazabandutse ndagera kuko n'abakinnyi bacu iyi minsi iheze twagerageje gukosora kandi baza ko nta bitego byafunda kwinjira cyane, ahubwo uno munsi natwe dusatire niho tuje kubona ko abakinnyi petetre bashobora kuba bari bariye bakabona ko umenga nta bitego bikibinjirana cyane abadefanseri ariho baje guhava birangaraho gato bituma twakese ibitego bibiri.
Mu zindi nkino zo kuri ndwi ya 17 Flambeau du Centre yanganije na Vitaro ubusa ku bundi, Message Ngozi itsinda Rukinzo ibitsindo bibiri ku busa, Bujumbura City nayo nyene yatsinze ibitsindo bibiri ku busa umugwi wa Lelier, Aigle-Noir itsinda Kayanza United bibiri kuri kimwe, nayo Musongati umugwi mu ntara ya Gitega ukaba wagumye mu kibanza cya mbere by'ifata kibanza inyuma yo gutsinda Bumamuru igitsindo kimwe ku busa. Ngozi City nayo yatsinzwe na Olympic Star Muyinga ibitsindo bibiri ku busa, ikaba ikiri mu kibanza cya nyuma kugeza uno munsi. Muri basketball naho kugeza uno munsi abakinnyi 12 bategezwa kujya guserukira Burundi mu nkino z'akarere ka gatanu Nairobi muri Kenya baracari Burundi, kandi ihiganwa rizotangura kuri uno wa kabiri. Intandaro ya byose na matora yashyizeho Sef Sabushimike asubiriye Auguste Kararuza mu burongozi bw'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi. Ayo matora yarashigikiwe n'ubushikiranganji bw'inkino ariko afatwa nk'itembagazwa ry'ubutegetsi n'ishyirahamwe Komite National Olympique rikora n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Kugeza uno munsi ishyirahamwe mpuzamakungu FIBA Afrique ryaranse kwemera uwo Sef Sabushimike ko ari warongoye ishyirahamwe rya basketball mu Burundi, ari nacyo gituma kwitabira iryo higanwa bikiri mu kibazo. Ubushikiranganji bw'inkino bwarategetse mbere Auguste Kararuza acemegwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ariko atemegwa n'ubushikiranganji kwandikisha Uburundi muri iryo higanwa, aranabikora ku wacumiza kuno kwezi nk'uko ikete yarungikiye FIBA Afrique rivyerekana. Ariko n'ubu nta nyinshi iraboneka, baba bamwe mu bakinnyi twavuganye eka no mu barongozi boherekeje uwo mugwi serukira gihugu bamenyesha ko icyizere cyo kwitabira izo nkino ari gito cyane. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tuti mwese mkundi radio hiru ya Amerika higano strategori ya mwaka kanya wigaru kingaha tuune ukanda kanya kukushimila engineer ya dufashe mungia wizi uma hamwe na fasile ya dufashe kwegeranya higani ilo tukwa tegu hii kuli mikro mwalikumu na Federica Mundikije makuna imu ashikijuwe na adoliza bigini maana mwaka koze kundu tega matukui tulabi ifurije mahoro umusi ngeza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.